kuri uriya munsi narumvise umubabaro udasanzwe kuko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe. Rero naraguye igihumura, wari umubabaro mwinshi cane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane buri bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi, harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi, ayandi akavuga biriya, ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri ku kwerekeye ikorwa ry'irya ndege.
Iyo muvuga ko atanyisha muraronka, ni ukuvuga ku ruhande rwahe, rw'u Rwanda, rw'u Burundi canke amakungu?
Hose cane cane amakungu, kukubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye kugakora ayo matohoza bakamenya icishi ba perezida babiri, ariko ntivyiteze biba. Numve kidutangaza nuko ama ankete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean-Louis de Brugière n'iyindi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na le jije Trevedic na Pou, ziri contradictoire.
Contradictoire ni ukuvuga ko zituzuzanya mu kuri kwako, izivuguruzanya he?
Ego, mvuga ko zidahuje ku byo byashyitseko. Umwe yavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba, undi akavuga ati indege yakorowe n'aba n'aba. Urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera.
Uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurije ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvane?
Ego cyane gose, icyizere nticobura, turizera gose, turabandanya twizera uko kugira bivuga mu Kirundi ukuri guca muziko ntigusha. Turizera gose yuko bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi, mbwa bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona, ukuri kwemewe na bose.
Mukizera ko kuzozana na makungu biciye ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye?
Hariho hose ntitwovuga ngo bizovaha canke bizovaha hariya, kuko byo nivyo muri kazoza. Mugabo jewe numva mfise icizere ko abo bose hazogera igihe bakarondera ukuri, kuko turanyotewe ukuri cane, turibaza ko kuzotinda kuboneka. Turazi abantu benshi byabaye sibo ba mbere bishwe, mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50, myaka 60, myaka 100. Twebwe naho tutazoba tukiriho tuguma tufise icizere, kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona. Ugasino kugira ngo kutozana na ngaha.
Banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Ntaryamira, ariwe mushinga ntawe wanyu, baratanze ico twokwita indishi ku miryango imwe imwe, bavuga ko hariho abaronse n'abataronse. Zifashe gute mu muryango wa nyakwigendera? Mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi?
Ya ndege uko twazumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda, yari asire nayo muri kompanyi ya Lyon mu Bwongereza. Hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asiranse mu Rwanda sonarwa. Igice cy'iyo ndishi cyari kigenewe umukuru w'u Rwanda, nticashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cashimye kuba kuyifata, ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'Abafaransa batwara irya ndege, hamwe n'imiryango itatu y'Abarundi bari muri irya ndege, yoyo yatanzwe. Twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire, turamuha manda, hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi. Ego, mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse, yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu, indishi yari igenewe umuryango wa perezida Habyarimana. Tuvyemera uko gushaho, mu nyuma rero sonarwa ntituvyemeza ko bamuhaye iyo ndishi, ushatura tahura yuko yashimye kwinyuruza
muzokoriki muzomuhebera
oya ntuzomuhebera ibyo byabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzogandanya turizeye rwose ubutungane ko buzokora
ku ruhande rw'Uburundi naho ubwo bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze arabatambukanye babakuru b'igihugu
jewe hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine bwabo ko ndasoma amategeko hanyuma itegeko rishasha ntarubu yasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020 muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakunguni cyangwa kandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyo mvo
ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga
egome cyane muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka ku by'ukuri rero turacarondera kubibaza turabe ivyo babitwerekeye
Madame Sylvane Ntaryamira umutambukanye uwahoze ari president w'u Burundi Cyprien Ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya mu hayijwe rya Amerika
murakoze cyane